ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese nguko bisanzwe ku minsi ya gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yacu ni ikiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Tuhere rero mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abagize leta basoje ejo kwa gatanu umwiherero w'iminsi itatu ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Umwiherero wateguwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ofisi ntumbero yo guha leta umurongo ngendegwa ko mwitunganywa giza y'igihugu rishira imbere abanyagihugu nk'uko byasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe.
Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishira bakizana ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa minsi yose nko gufasha nk'abakukuru cyangwa kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru cyanke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi nibindi rwego rw'ikigo rwa leta rutegereza gukora bijyanye ndetse n'imico kama byifashe gute mu mashure mu nyigisho ibijyanye no kumenyesha amakuru kwabo abenegihugu baronka amakuru bikwiye mbega abenegihugu barisanzura bikwiye.
Abakurikirana hagufi ibikorwa bya leta cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi no kurwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta nk'ishirame ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Rufyiri aritwara yabwijwe rya Amerika kuri ico gikorwa cari caratevye. Rufyiri arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumireza ijisho kurusha ahandi.
Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko. Ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubibona tubona abantu biba igihugu mu vyukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari cyo bubabaza. Ingingo ya kabiri n'ingingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose batuza kwerekana ubutunzi bwabo. Ivyo rero kugeza none munsi ntibiraba ivyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu nibijanye no kumenyesha makuru go kugurura ibimenyesha makuru nka BBC hamwe na Voix d'Amérique radio y'Amerika.
Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahumuriza abagwanya biturire kwico gisata cyo kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kija mu bitunze ku isi
kugira ngo ubutunzi butere imbere hariho byinshi bikenewe tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusangi. Ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume turabe neza ikiviko turiho tukijyana nk'uko bitegerezwa kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buca utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi ubuhinga ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu byose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane tugaca tugira n'abarundi b'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane.
Aha Gabriel Fyiri aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikwe ko
turavye mu by'ubutunzi hari kibazo cy'amafaranga y'agaciro, hari kibazo ibyo dushora hanze hamwe n'ivyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo c'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiyinda bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi. Hanyuma kandi bakaba ari abantu batuwe kubera ubuhinga, batuwe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu. nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona basubiye bashubijwe mu bibanza.
Abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu. N'umwiherero wa mbere ubaje kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020. Uwo mwiherero w'iminsi itatu urangira kuri uyu wa gatanu uri kubera Igitega mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Burundi kandi ishyirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu ryasohoye raporo ivuga ko hari abantu banyuruzwa, ab'irengero ryabo ritamenyekana n'ababorezwa igufa biyongeye cyane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka mu ntara z'igihugu. Eloge Wirikaneza niyo nkuru adufitiye ari Nairobi muri Kenya.
Ishyirahamwe DHBR rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri by'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'abarezwa igufa. Muri aya mezi ahezeho rivuga ko vyabaye akabarore. Yemeza ko abantu 100 bahagaritswe babarezwa igufa hagati y'ukwa kane n'uko 9 nyuma yaho yibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene DHBR rivuga ko abantu 200 ari bamenyekanye ko banyurujwe. Mbega none bande babakorerwa kwa totezo wa bahinga bavuga Karinate Zakiana umushakashatsi mukuru amazi imyaka hafi 25 akorera ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika yacishwijwe ijya Amerika.
Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions.
Ibyo kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imirwo y'abagwanyi ahankarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ariko hari n'abanywanye imigambwe nka tenere akenshi bahagarikwa tamategeka kurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya
emprisonner et torturer leurs opposants présumés.
Tertaka yanemeza ko icegeranyo basohoye atari yororo asigura ko cyafashe amezi menshi kandi bacicariye.
Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires.
Twaronse ibyabona bitubwira ibyabaye harimo aberekewe n'amabi abahoze bafunzwe cyangwa inshuti zabo kandi amakuru yacu utondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ibyo twumvise biteye ubwoba na cyane cyane kubabarezwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura. Cicaro cy'iperereza abakozi bigendereza ntacyo batakoze kugira ngo babakuremo makuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bafite ibyo bavuze kugira gusa uko abarezi gufa bihagarare. Niko yongera ko ariko Jean Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona afata abahinga nk'ibikoresho.
Be n'abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo n'abo bikorana. Ibi tukavuga twisunze ibyagiye birasabwa n'amashyamuza makungu atari mu gihugu berekana ko umenye by'agateka kazina muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu. Agateka kazina muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari nkingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize igisho ku Burundi.
Karnate Zaki anasanga mukuru wa Foricon F yarengeye akarimba bakoze raporo abantu bari gurengero no mu rwego rw'igihugu sende hajejejwe agateka kazina muntu urabazi. Sixty Vinyini muraba urongo yariko yemeza ko atora bamwe bamwe.
Iyo tubonye ko ariho ikintu cashitse umuntu akabugwa irengero icambere no gushikira inzego zitandukanye ni muri izo ariko muri ankati duheruka kugira hari abantu bashika kuri batatu canke bane tuzatwara bonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimije.
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'uku cyenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta i New York muri ONU yari yashimangiye ko igihugu ciwe cyateye imbere cyane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de faire une lecture juste
ryo dusaba cyane cyane mu gitata cyawe n'icyagateka kazina muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye kutwigoro ku Burundi no kuduha gaciro kabereye inyifato yose yo gukumira u Burundi babushira kimigwi idasanzwe mu byagateka kazina muntu ntakivyara. Leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro n'ubwitangazamakuru.
Expression et de presse
impinduka na Tertaki anazemeza ibidahagije kuri we.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Et la réalité, comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Nahira pole rekana ishusho y'ibitagenda neza inama ya ONU jeje wataye akazi na muntu iherutse gufuta umurwi wakurikirana ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 usobirizwa umwanditsi araba agateka akazi na muntu ivyafashwe nk'insinzi kuri leta n'abakunzi bayo atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabiribwiye nibihano vya vyafashwe n'umwe bwa buraya ugahagarika imfashanyo bwa leta ya Burundi bigiye gufutwa kuva dutunjya neza aturutse ukindi kiringo cateye impari ijanya kwigendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 Burundi buracyafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu mbere harabahinga babwereranya nari mwe mu maconiro yo mu bihe bya none eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi bamwe mu bakirutse indwara ya COVID-19 mu mugi wa Gitega barahamagara batarayandura kuyirinda, baravuga ko iyo ndwara ibabaza ku mubiri no ku mutima. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezweho na Desire Hatungimana.
Bamwe muri aba bagwaruke haciye iminsi banduye virusi ya corona bakagira amahirwe yo gukira, bavuga ko bababazwa no kubona benshi mu Burundi baradehukiwe gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira ico kiza. Umugwaro kamenyesha ko abafata minenegwe ico kiza ko kibabaza cane, akabasaba ahubwo guhindura ingendo bakacirinda bataracandura.
Vyukuri abantu benshi bibaza ko COVID atayiriho canke bibaza ko yoba yaraheze. Jewe ico no bahanura, ico no babwira, nuko bamenya yuko ikiza ca COVID 19 kibabaza cane, nuko bakwiye kumenya yuko ikiza cha COVID kihari kandi kibabaza, kandi bakwiye kucirinda, kuko kucirinda birashoboka.
Hampande yuko babaza ku buryo bw'umubiri, uwo mugwaro ukamenyesha kandi ko icyo kiza kibabaza bitutse ku kuntu umuryango ufise umugwayi winubwa mu kibano, aho ababonye biruka bakabahungira kure.
Abantu bamaze kumva ko uwagwaye icyo kiza cha COVID, burya n'abana bato bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka, ntibasubira kugaruka gukina n'abandi, barababuza. Birababaje cyane gose.
Uno mukenyezi nawe nyene ari mu banduye virusi ya corona, nawe nyene mu nyuma gakira, avuga ko kimwe mu bituma abarundi badakurikiza amabwirizwa yo kwirinda harimwo imico y'abarundi, aho bibaza ko umuntu utamuramukije abari kumwinuba. Uwo mukenyezi akemeza ko nawe ubwiwe yagerageje kwanka kuramukanya akiva mu kato, ariko mu kibano bakabibona nko kwishima.
Najewe nkivayo nkigigwara wasanga keshi nguma namba ya gafuka munwa aho ngiye keshi nyene ugasanga sindamukanya, nkabona nkababwira nka canguma nabagenda nti corona reka n'umuntu twaramukanya. Urumva rero uretse kumuramutsa canke ibiki uza wumva atanguye uzaravuga amajambo atari meza yuko mwinovye ukamubwira iterega naragwaye ati none waragwaye ntiwakize. Urumva sinzi rero ni ibintu biri mu mitwe yacu.
Uno mukenyezi asanzwe akora akazi ko kwigisha, avuga ko inyuma yaho ibipimo vyo kwa muganga vyerekanye ko yakize uwo mugera vyamugoye gusubira ku kazi kiwe, yibaza ko bazomwinuba basubiye ku mirimo, ariko akemeza ko ageze kwa zi yatangajwe no kubona yakigwa atakumwinuba.
Makwera asanzwe nkora akazi ko kwigisha, nije natanguye gatoyi numva umenga ntabyumva kungena abana bahava banyakira ne nasubirayo. Jindibuka kwico gihe naciye Maria n'indindwi muhira, hama muganda abona nireka ngendeyo ngiyeyo kubera bari baduhaye n'agapapuro kerekana ko ari negative, tuze tutereka abantu umva nyene nkababwira abandi gucyo onye naragiye nzandabibabwira n'abana barambaza ndababwira nti je yemeze neza je narakize nta nakimwe ngi akana gapapuro ndafise amaye
kubwa karikste nkuru nziza wo mwishira mwe muza makungu gitabijanye n'akazi Organisation Internationale du Travail asaba leta ko yofasha gukomeza imigwi ijejwe gukingira amagara y'abantu n'impanuka mu buzi bwose haba mu bigenga no mu bwa leta muri bino bihe vyico kiza kugira ngo bigabanye abandurira ku kazi. Karikste nkuru nziza avuga kandi ko iyo abakozi bagumye bagwaragurika kubera ibiza bazana uruhombo kumukoresha kuko akazi kaheza kagakogwa nabi nabi.
Umukoresha ashizeho izo ngingo zikwiye ku kazi ni muri iki gihe kidasanzwe cha COVID iyo miguhe zigafasha gushira mu ngero mu ngiro imigambi yashizweho na leta ndetse n'amasosiyete ku ruhande rwayo mu kugwanya ico kiza. Ndi nuko iyo amagara y'abakozi atabungabunzwe kenshi n'umukoresha arahombera rero muri rusangi iyo migwi iyo ishizweho hagashigwaho n'umugambi wo kugwanya no kurinda amasanganya ku kazi bifise akunko kenshi aba kubakoresha no kubakoza ubwabo.
Ibiharuro biva mu ishiramwe mpuza makungu gitaho ibijanye n'akazi ku isi yerekana ko ku mugabane wa Afrika kuva mu mwaka 2020 abantu barenga miliyoni 200 ariwe bamaze gutakaza akazi kubera ikiza cha virusi ya corona.
Inama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu gihugu cya Ecosse igeze ku munsi wa gatandatu abayiteraniyemo uyu munsi barasuzuma uruhare rwa buri wese mu kubungabunga ibidukikije by'umwihariko urubyiruko niba nta gikozwe ubu abakiri bato nibo bazibasirwa n'ingaruka. Navuganye na Augustin Ngenzira wona umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu mu Burundi gishinzwe ibidukikije ari mu nama mu mujyi wa Glasgow mubaza uruhare u Burundi buzagira mu byemezo bigamije gusigasira iyi si dutuye.
Imbere y'uko ndakwishura icyo kibazo nagomba kumenyesha ko imyiteguro yo kuza muri ino nama yatugoye cyane kubera ibihe turimo by'igikiza cya corona cyateye isi yose. Babanje kutugora cyane kugira ngo dushobore kwinjira muri kino gihugu, ariko bamwe bamwe twarashoboye gushika n'abandi baracyari mu nzira baza. Kuvuga rero turiko turaja mu mibonano abaserukiye ibihugu byabo muri Afurika kugira ngo turabe icyo twongera dushikirize natwe kugira ngo barabe ingene bo twitaho natwe Abanyafurika. Kuko mu bisanzwe murabona mutwe duhanzwe n'irihindagurika ry'ibihe gusumbya abo bo mu bihugu biteye imbere, kandi atari twebwe ahanini ituma turumvika iyo myuka ikaduga mu kirere hanyuma zigatuma ibintu bihindagurika. Tuko turabona na rero mu migwi kugira ngo nihagera inama ya bose tuze turonge icyo dushikiriza natwe guhara rwa Afurika.
None mu Burundi ihindagurika ry'ibihe ryifashe rite?
Tumaze kubona ingaruka mbi nyinshi zivuye kuri iryo hindagurika ry'ibihe, na cyane cyane imvura igwaye ari nyinshi, imvura yisegenya igaheza igatera imyuzure, amabarabara agasitagurika, inzu zigatwagwa, eka mbere abantu bamwe bamwe bakatikirira abandi bagata ingo zabo.
None ni izihe ngamba mufata kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rigabanuke n'izo ngaruka nyirizina zigabanuke?
Ingamba dufata ni ingamba zihuriranye n'izo ibindi bihugu bindi biriko birafata, na cyane cyane ko duhuriye mu mugwi umwe wo kurwaniriza hamwe iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gihugu cyacu ingamba zafashwe ni nyinshi, hariho guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe no kuraba ngene umuntu yobana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga twebwe twarafashe urugamba rw'uko tugira duhurikiye mu mugambi w'igihugu ujyanye no gukingira isi, na cyane cyane mu gutera ibiti mu Burundi bwose aho bitari. Hanyuma twarafashe ingamba yo guca imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi. Hanyuma ibindi ni byinshi turiko turakora, turetse ibyo mbije kubabarira, ariho ni imisi yahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi cyane cyane umunsi ugira kamenya. Iyo niyo migambi nyamukuru Leta yafashe kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe byaba bisa n'ibyabaye akamenya abahinga.
Augustin Ngenzi rabona umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igendereza ry'ibihe no kumenyesha indara mu Burundi. Ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane n'ejo ni mwandondera nzobishura bakoze.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu ruzinduko mu Rwanda basura ibikorwa uyu muryango utera inkunga, ariko bagarutse no ku kibazo cya Paul Rusesabagina inkorirambuye Asumta Kaboy.
Aba badepite basuye u Rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isabye Leta y'u Rwanda kurekura no kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi. Mu mwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko kuri uyu wa kane, abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshinga amategeko y'u Rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu Rwanda. Ibiganiro by'abayobozi byabereye mu muhezo, ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Uwaje uhagarariye iryo tsinda Depite Norbert Nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya Rusesabagina, asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo, gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu.
It's not a secret that I was not very much, I would say, comfortable with the decision taken by the European Parliament.
Aragira ati, si ibanga nababwira ko njye ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banjye bafashe. Kuri njye sinari nyuzwe n'uko twarebe iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho. Ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga. Twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo turi abadiplomate, turi abadepite batowe bigenga. Ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu.
Balanced approach, how to come up and cooperate with your country.
Uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu.
It's your decision, you are in the
country. Aragira ati, ni icyemezo cyanyu, muri igihugu cyigenga. Mufite abadepite, mufite guverinoma, mufite inkiko zanyu. Ntabwo twaje kubaha amasomo gusa, twaberetse uko tubona ibintu.
We came up with our position.
Abadepite bagize komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari batoye umwanzuro usaba ko Rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu Bubiligi. Abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Donatira Mukabarisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana.
Murabyibuka ko nyuma ya resolution bafashe natwe twafashe indi resolution nk'Inteko Ishinga Amategeko tubabwira uko tubitekerezaho. Ubwo ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kubahana, ngira ngo ibiganiro bizagenda bikomeza. Ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane.
Nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'Uburayi, abadepite n'abasenateri bo mu Rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ku bijyanye na Paul Rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera. Inteko y'u Rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri. Inteko y'u Rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u Rwanda, amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u Rwanda rwasinye. Banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku Rwanda ugaragaza kubogamira kuri Rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'Iburayi. Ijwi rya Amerika ryabajije umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya Rusesabagina.
Ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo, ahubwo no gutanga amabwiriza. U Rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'Iburayi nk'uko barimo guha amabwiriza Polonye. Mu Rwanda ni igihugu kigenga nta nubwo kibarirwa muri sphere ya Union Europeenne unegereranyije nabo baganira na African Union. Ibyo rero ni muri gahunda ya mpatsi bihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya Afrika. Inkumva nta jambo bafite nta numwanya bafite kuko ibyo batanga si position soko wabo nibintu ahubwo namabwiriza ibihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiye gukorana.
Iri tsinda ry'abadepite bari mu Rwanda nabagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu Rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru bazanywe no kureba ibikorwa umuryango umwe bw'Iburayi utera inkunga leta y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Tony Nsanzabaganwa havuye aho yaratuye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanda ku ibarabara rya 12 yabanagana nyirasenge uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro Agasaro Kaburaga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi atuye Kigali mu karere ka Kanyinya akagari ka Nzove umudugudu wa Rutagara ya kabiri ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Kandi twaraje nyine mu Rwanda twarabanaga ku Kimisagara aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo we yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye byaje kuba ngombwa ko ntaha noneho nzagutaha musize nzakongera gusubirayo ndamufata turazanana tubana nyine Kimisagara ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo yari ari mu mwaka wa gatatu umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana umujyana hehe mu yihe komine mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'u Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru ni nyirasenge uvukana na se kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva kuko muri COVID nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe. Ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni. Ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira ati ese kuko ibyo byose bagiye batabimenyesheje? Arambwira ati nambajije nimero zawe mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite nanjye nimero zawe telefoni banyibye. Ati naburanye nabo nuko.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo umushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha bigeze aho nyine nibwo bampaye izo nimero zawe ejo. Ati izi nimero nizaze nuse nshimiye Imana z'Agasaro Kabuze kuko nanjye nkunda kumva Agasaro. Kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa 10 ndagikunda cyane. Nkunda kumva Agasaro ababuze abana babo bababona. Nkumva nanjye rwose binteye akantu. Nkumva mfite agahinda.
Nyirasenge wa Tony Nsanzabaganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde?
Yitwa Joyeuse Space.
Ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenya aho aherereye?
No kuri Facebook twaragerageje tumubura urumva. Ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine i Bujumbura.
Yego.
Nawe kuri WhatsApp ntawubaho. Yitwa Ndayikeje Alain Salvatore.
Ndayikeje Alain Salvatore.
Alain Salvatore.
Akaba se wabo wa Tony Nsanzabaganwa? Akabaza aho aherereye?
Niwe ufite amakuru afatika.
Urakoze rero ndagushimye cyane kuba Croix Rouge yakurangiye ngo witabaze Agasaro Kaburaga ntutinde ukaduhamagara. Nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro.
Ni ukuri Imana iguhe umugisha.
Urakoze cyane.
Mu bwitange bwawe Imana ikurinde kandi.
Ngaho umunsi mwiza.
Sawa, urakoze.
gasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sangani buri cyumweru isakumi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi
ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije mugira ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki